nkuko nyene wayibonye kuri yo twite uvuze twahuye n'umuhuza mukuru prezida wa Yoweri Museveni yarongo gica Uganda hanyuma ukabuze yuko nkuko nabivuze ariko arafasha mu biganiro by'i Burundi turaganira ingene ibyo biganiro ahubwo byobandanya n'ingoga nkuko yifuza nabo nyene ibiganiro rero uko twaganiye neza
murasha kutubwira ingingo mwaba mwafashe kaza hafatiwe zo kuntu ivyo biganiro vyogenda neza turazi ko hari ibiganiro vyabaye inshuro zibiri ariko amatwi yadusumira nta kintu kinini cyane rwose cavuyemo ikintu mwapfunditse mubona ko ivyo biganiro bizotuma bitera imbere niki
twebwe turabaronga igihugu nta ngingo tuzadupfundika kuko mu baganira twebwe ariko n'abandi baganira icyo twifuza gusa nuko ibiganiro nkuko byanyu bifashe Burundi n'ubu abarundi biraba bo byijukira kugira ngo bigende bitera imbere
igihe mwagira ibiganiro mu ndwi ziheze ivyo biganiro ntivyatembere cyane rwose hari ikintu mwamwayaze co wacemeza ko ibiganiro bizojimbere gatoya
oyangira ico umuntu yoshimikira kuri nakubwiye nyene yuko ibiganiro ari yo nzira nziza yoshobora gufasha Burundi kogorora neza atangurana nyinshi zigiyemo
ariko murazi ko ivyo biganiro birimo inzitizi nyinshi inzitizi mwamwadomye kuri toke n'izihe zova mu nzira gute
nta nzitizi zoza ziza ku biganiro wese ahamvuga icyumviro ciwanje nanivuga kuva kera wese iyo kweza ku biganiro hari ico bimutwara yoba ariko arihenda ahubwo ibiganiro birafasha mbere nashaka kukubwira yuko hari n'urwandiko mirwa gusohora kuri site yanje yitwa ntiba.com cate wogenda ukayisoma ukabona neza icyo jewe niyumvira kuri ibyo
mu majambo make mwimvira ko inyishu z'ibibazo biri mu Burundi zotorerwa umuti gute
zotorerwa inyishu bifatiye kugene abarongozi bose haba abarongozi mu nzego za leta abarongozi mu nzego zivuga yuko zitavuga rumwe na leta bogenda buguruye imitima kugira bamenye yuko kuganira ari byiza noneho n'imana nyine yari ikivugiye ati ahantu babiri canke batatu bakoraniye na Joe Imana aba ariho ndi
hari abarundi batari bake bavuga ko ibiganiro bihuza abarundi bikwiye kuba koko ariko bakaba banegura ukuntu kenshi na kenshi abanyapolitike bita ku banyamahanga cyane rwose bakaba bavuga ko amaherezo ari mu nzu ivyo biganiro bizobera hagati y'abarundi kwabo abari bo bazi kandi ingwane bafise aho muhavuga kwiye
n'abarundi nyene basokuru kandi natwe turavyemera baracyumva ni bati kica urugo karuva imbere buriya twaraganiriye muri ya myaka iheze iyo tuba twagenda twese twubahiriza ingingo twari twashyitseho ku masezerano y'Arusha ndibaza ko izo ngorane zose atahozoba kandi ngira ngo kuri ubu tuza turazibutsa kugira ngo bitume umwe wese agira ati mbega akigoro nogira n'akahe kugira ngo koko iyo migani ako karanga kacu k'abarundi kongere gasure karonge akanovera byose tuze tubereza hagati yacu buriya no muryango iyo ntigenda gutaka abashingantahe nuko umuryango biba byanse urumva rero nk'ubu abarundi abagira bati reka tutaka abashingantahe nuko ko umuryango byanse ko kuri ubu hari abantu bagiye bagira bati nitwoganira ubwo ndibaza abantu bagize ati tuganire neza tugane imitima yuguruye ibintu bishobora kuronka ibibazo bishobora kuronka inyishu nk'uko nabivuzera
ivyo biganiro ariko ntibizoba ari amagaburanyama nk'uko abatabishyigikiye bavuga
ugarutse ku kibazo bamubaza n'isi yose kandi icyo kibazo kiciza ko iyo umuntu ashaka kwiganira n'ibyo agenda kuvuga yewe se amagaburanyama ndajushinga no ku murundi wese yobaho mu mahoro mutekano ndajushinga nuko demokarasi hari abantu benshi batiriye mu Burundi tanguriye kumera ko mu kuri gihugu wa mbere bari bitoreye Melchior Ndadaye n'abandi bari bafatanije tukaja no kubandi barundi bapfiriye mu ntambara baharanira yuko twobigaruka ko tukana n'abandi barundi bapfuye muri ubwo buryo bagira bati demokarasi yongere ishimizi mu Burundi twobishikako nta kindi kindajishinga ivyo bindi je ndibaza yuko ari keshi na keshi mikenyoro bamwe bamwe bibaza ngo niyo karati irya kandi iyo karata twarayibonye si irya na gatonya
ku byo mwayaze mwaba umuhuza yo yabwiye gihe afite umugambi gutuma ko ibindi biganiro bihuza abarundi
uyu wumva icyo kandi ngo kibaza cewe ngira ni bo kibaza ahubwo bo nyine ubwabo je gusa ikibazo ishinga twebwe nuko koko abantu bose ibiganiro bera mu Burundi bokijukira babyijukiye abantu bose bakabona batangorane ndibaza yuko n'ejo cyo bitangura
ntiyabaciriye agace rero
urumva nakwishuye aho sinshaka kugaruka kuri imishi naguhaye nongiye kwivuguruta.
Perezida Sylvestre Ntibantunganye yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanyamanduhaye.
Namwe murakoze cyane.